Iyo tangazo ry'igisata cya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje, abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira uwo ari we wese igihe bata muri yo mu banyeshuri indwi mu ndwi iheze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo. Lewis Mwaje, umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere, yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi iheze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajyanwa kumvirizwa imbere y'umushingizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo. Umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ata myaka yo gufungwa yari akwije. Mu Burundi fatirwa kuri 15. Abandanya asigura ko abigeme 6 baciye bajyanwa mu gashoro k'igipolisi. Mu nyuma 3 muri bo bahavuye barekurwa, mugabo abandi 3 bari munsi y'imyaka 18 bagumirwa mu gasho gushika mu mpera z'indwi. Ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu, bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka 5 mu gihe buramuka bagiriye icyaha. Human Rights Watch imenyesha ko umwe mu babyeyi bafite umwana afunzwe kwa 6 yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafite n'ubwoba bwo gufungura. Iryo shyirahamwe riharanira ubwigenge bwa kiremwamuntu rigaruka ku byo rivuga ko ryatohoje mu 2016, aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri 8 kubera banditse ngo "Ja hanze canke turanze ikiringo ca 3" ku ifoto ya Perezida Nkurunziza mu bitabo byabo. Uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanya ivuga ko abanyeshuri 100 birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha. Icyo gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye. Abawugize basabye ikigongo abana, banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukundi igihugu mu mashure. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo.
Abana bamwe bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation, bamwe bamwe baragiye muri za manifestation. Urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement, murumva ko bica ibintu automatique ucagira iyi comportement. Abonye igitabo hama akabona ifoto y'uri kuri icyo gitabo n'ingene yavugwa muri izo manifestation. Ni ukuvuga rero yuko atawuhakana towe kasta yuko biriya byeriye.
Human Rights Watch ihamagarira abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwamuntu aho gufunga abanyeshuri basibanganya amafoto. Muri kino gihe unaniko na debe rwita hineza abana mu Burundi rwasabye kwa abanyeshuri bafungiwe mu Kirundo barekurwa bakarenguka bidegenza hagashirwa imbere impanuro. Ababyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guhikirwa ngo abo bana hagashirwa imbere amatohoza yimbitse. Mbere batatu n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba ataribo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ibyo bitabo byatiwe kuri ifu ya Kirundo bizanwa ku ishuri nshingiro Akamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka 3 atasuzumwa ry'ibitabo riba. Nestor Musafiri, umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyi dosiye iri mu butungane atacyo ivuga ko. Twagerageje kurondera umuvugizi wa Perezida Nkurunziza ariko twamukenye. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.